Ambassador Jean Bosco Barege murakoze cyane kuganira na Radio Ijwi ry'America kuri uno munsi Burundi ngaha muri America bwahimbaje ukwikukira ku gihugu cy'u Burundi ku nshuro ya 62 tukaba twabonye abarundi baje guhimbaza uwo munsi mukuru ngaha ku rugo rwanyu i Washington ijambo nyamukuru mwatekereye abarundi baba ngaha muri America kuri uno munsi ryaririye
murakoze cyane nkuko mubivuze uyu munsi hano mu gihugu cha America aho ubuserukizi bw'u Burundi ukorera aha ubuserukizi Burundi aba niho abarundi bava mu mihingo itandukanye yo muri kino gihugu cha Leta Zunze Ubumwe za America bahuriye tukaba rero twahuye kuno munsi wa gatandatu kugira ngo duhimbaze umunsi u Burundi bumaze imyaka 62 buhabuje intahe yo kwikukira uwo munsi ukaba usanzwe wahimbazwa itariki imwe mu kakaru uko umwaka utashe rero wahimbajwe itariki imwe mu kakaru mu gihugu iwacu hari ku munsi wa mbere mugabo kubera ukugene ibintu by'akazi no bimeze ntibyakunda ko tushatse uhimbaza uwo munsi byiza twari kugira ngo abarundi bava hirya no hino bashobore kuba bari hano nico gituma twaciye tufishira uno munsi wa gatandatu hanyuma ijambo nyamukuru rikomeye twagomba ko abarundi batahana kandi ryo twashikirije nuko imyaka 60 irangiye Burundi buhabuje intayo kwikukira ari intambwe ikomeye mu gihugu ukaba wahimbajwe ku civugo aho bavuga bati ukwikukira nyakuri nuko igihugu kiba gifise umwidegembyo mu by'ubutunzi ico rero nico civugo nyamukuru nico nanagarutse ko mu jambo nashikirije hanyuma rico nasaje gikomeye nasaje abarundi baba hano kubwambere na mbere twugira ubumwe tukabumwe hanyuma tumaze kugira ubumwe tugashobora gukorera hamwe kugira ngo umwidegembyo mu bijanye n'ubutunzi ushoboke nabasabye yuko ibyo babona ibyo biga hano ibyo bafise hano ubwo bumenyi bo baronse baja kubushira mu ngiro mu gihugu iwacu kugira ngo uwo mwidegembyo mu by'ubutunzi uboneke hanyuma dushobore gushikirana kuri yambo na kazoza y'ibihumbi 2040 2060 ya nyiricyoro mu kwigu cyacu cy'u Burundi.
Ego twabonye yuko ubushikiranganje bwa Amerika bujejwe imigenderanire n'amakungu nabwo bwarungitse intumwa zabo kugira ngo mushobore kwiginana uwo munsi nabo nyene mwifuza ko bashikana ku ndongozi zabo President Joe Biden iki kuri uno munsi bifatanyije namwe kuvyo muba mwaganiriye kuvyo muba mwifuza ku biro byabo
murakoze cyane nkuko mubivuze nanezerewe kuko nabonye bandukikiye abantu babiri byampimbaye nkuko mubivuze ubujejwe cegera cujejwe Afrika hamwe n'ujejwe u Burundi twasabye cyane mbere dore twanahuriye ko nuko nkuko nabo nyine yabivuze u Burundi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika twabandanya gukorera hamwe mu byo guteza imbere ubutunzi kandi nawe yabivuze no mu ijambo kubyerekeye cyane cyane umuyaga nkuba kuko murazi umuyaga nkuba utahari iterambere ntirishoboka rero hariho umugambi ukomeye witwa Power Africa mu Cyongereza niwo mugambi uri kurakorerwa ko cyane kandi no mu Burundi uwo mugambi uri ku ntambwe nziza aho mbere n'urongoye iwacu no mu karere afise ibiri Nairobi nawe yari muri ibi birori yari ya tuteteka arahashika uwo mugambi rero uri kurakorerwa ko cyane hamwe rero n'iyindi migambi nkuko mwumvise yabivuze ibyo bya malaria byo kurwanya malaria n'iyindi migambi itandukanye ibyo rero n'ibikorwa bitandukanye bikorwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi n'ubundi twasubiye gusaba yuko twarushizaho kubishiraho ingufu kugira ngo iterambere rikunde nuko umuyaga nkubu ushobora kuba wabonetse mu gihugu cyose abarundi bashobora kuronga umuyaga nkubu kwi ico rero kinacho kikaba ari ikintu bari kubarakorera ko mbere aho uwo mugambi twifuza yuko mu myaka 7 igihugu cy'u Burundi cyo bakimaze gushika ku 70% y'umuyaga nkuba aho ndiko ndavuga na hari ya ruguru mu misozi wacu ruguru ahari ho hose mbere n'umushikiranganje ari iby'umuyaga nkuba yaheruka hano mu kwezi kwa gatatu kugira ngo uwo mugambi uje mu ngiro rero twizeye yuko bizobandanya kandi kuko uwo mugambi nkuko nabivuze igihe ntanga makete kwa President Joe Biden yarawugarutse karabishimangira kandi numva ko biko biragenda neza
muri kino gihe u Burundi buri kuca mu bihe bitoroshe by'ubutunzi butifashe neza cyane cyane kubijanye n'ibura ry'igitoro n'ibindi byinshi abarundi baba muri kino gihugu mwifuza gukorana gute nk'umuserukizi mushasha muri kino gihugu mugiye kubafasha mu buhe buryo kugira ngo nabo baterere mu iterambere ry'igihugu cabibarutse
murakoze cyane nkuko mubivuze maze iminsi itari myinshi ndi hano ni nk'amezi 5 muri amezi 5 ndamaze kuvugana n'abarundi batandukanye bava mu mareta atandukanye murazi yuko muri kino gihugu hari abarundi batari bake hanyuma nshitse hano nahuye bafise imigwi itandukanye rero nka bose nagerageje kuvugana bamwe bamwe bose mu migwi yabo kandi twaraganiriye neza Uburundi burafise ibibazo bitandukanye kandi uraje neza so Burundi gusa ni bihugu bitandukanye muri Afrika hari iki kibazo cy'ukubura ari aho kubura kw'amadolari hanyuma ibihugu ryo kurabitanganya ubutunzi ntibiba baraco kimwe rero ngarutse wacu bica bituma tubura ibintu bimwe bimwe nk'igitoro n'ibindi ico ni kibazo turiko turagwana naco kandi leta ikiragenze kwishoboye mugabo rero nk'abarundi ngarutse tuba muri iki gihugu nsaba yuko twese ejo tumaze kuba umwe ko twoheza tugatangura intambwe y'ukuraba ingene twoza turagerageza kwegeranya uburyo dushobora kuzofasha igihugu cacu ico rero ni ikintu no munsi ntoca mvuga ngo kizogenda uko mugabo ico nizeye tumaze kugira amanama atandukanye tukumva ko turi umwe dushobora kugishikako
Ego murakoze cyane ariko ntitworangiza ambassadeur Barege tutababajije akabazo ka FM radijwi rya America mu gihugu hagati ntigisamirana mbega ho bahari intambwe yoba iri kirigwa kugira ngo ico kibazo gikemuke kugira ngo no mu Burundi hagati uretse muri America ho nyine no mu bindi bihugu ariko mu Burundi naho nyine radijwi rya America ishobore gusamirana
murakoze cyane jewe ico kibazo ndazi uko nka BBC ndazi gihe ntarava mu Burundi barigeze no kuza barakora ikiganiro na nyine icubahiro umukuru w'igihugu cyo gihe nari nkijejwe ivyo kugendanira umukuru w'igihugu abantu baraje barakora ibiganiro rero ubaherutse no gutora ujejwe ivyo kumenyesha makuru ibyo bita Conseil National de la Communication nizigiye yuko vuba akabaza aho kuba kari kageze gashobora gutora ibinyishu kugira ngo iradiyo isubire kuvuga ko ni icubahiro umukuru w'igihugu cyacu yari yavuze ati ibinyamakuru nibivuge byitegeye kandi uruva ko nkuko nabivuze na BBC baraje baratanga ikiganiro niho nari narabyibone nizigiye yuko rero ngira ngo vuba ijwi rya America bashobora kuvugana n'abajejwe ibyo kumenyesha makuru ngira ngo mu minsi itari myinshi kibazo kigatorera umuti
Murakoze cyane Ambassador Jean Bosco Barege aserukira igihugu cy'u Burundi hano i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za America kanyumufashe kugira ngo muganire na radio y'Amerika
Murakoze cyane n'ubundi munsi kaza